Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri ku itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradiyo muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, FM 104.3 mu Rwanda. Urwanda ruri mu mwiherero w'abategetsi b'igihugu.
Ibintu bitagira ingaruka, ibintu byamara imyaka 10 abantu babishinzwe batabikora ntibibagireho ingaruka, aho hari ikibazo.
Uyu ni Perezida Paul Kagame muri uyu mwiherero ngaruka mwaka ubaye ku nshuro ya 15 uzamara iminsi ine mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Amakuru mu biyaga bigari kandi ni amadini ategetswe gukorera ahantu hakeye mu Rwanda, ibibazo by'umutekano n'imyiteguro ya kamarampaka mu Burundi. Nk'uko mubizi, aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas, tuyahere mu Rwanda. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi HCR cyatangaje ko impunzi 11 z'abakongomani arizo zishwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu gihe zari mu myiyerekano ku munsi wa kane, imyiyerekano yo gusaba iyongerezwa ry'ibifungurwa. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe na HCR ejo ku munsi wa mbere. Ibitigiri byari byatanzwe n'abategetsi b'u Rwanda umunsi umwe inyuma y'iyo myiyerekano byari ko abantu 5 aribo bapfuye. HCR ivuga ko ibabajwe n'ubwicanyi bwakorewe izo mpunzi zari mu myiyerekano ku itariki ya 22 uku kwezi kwa kabiri, aho abantu 11 bagizwe n'8 muri bo bafiriye mu karere ka Karongi, 3 bicirwa mu kambi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Daniela Ionita wo mu biro vya HCR mu Rwanda yavuze ko gukoresha inguvu zirengeye iz'abanyagihugu bitari bikwiye gukorwa kandi ko iyo ngendo atari yo kwihanganira. Abashikiriza manza b'igihugu cya Afrika y'Epfo bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bazoshikiriza mu kwezi kuza ingingo kuvyo nimba bazokurikirana canke batazokurikirana imbere y'amategeko. Jacob Zuma yahoze ari perezida ku bibazo byerekeye kurya ruswa. Zuma ashobora gucika umunyororo ku bwoko bw'ivyagirizo 18 ku mafaranga yaronse ku masezerano yerekeye ibirwanisho imbere yuko aba perezida. Umuvugizi w'ibiro by'abashikiriza amanza b'igihugu Ruvuyo Mufaku yamenyesheje ko ingingo yamaze gufatwa ariko ko bazoyitangaza mu minsi 14 iri imbere. Atangaza ko inyuma y'indwi zibiri ibiro by'abashikiriza amanza b'igihugu bizomenyesha Zuma mu rwandiko imbere yuko batangaza ku mugaragaro ingingo bazoba bafashe. Leta z'Ubumwe za Amerika zishikiriza ku mugambi w'Ubushinwa wo gukura ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi, ariko ibazo cega Ubushinwa ubwabwo. Sekretari ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu aha muri Amerika, Sarah Sanders, yabishikirije ejo ku munsi wa mbere mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku biro bya Perezida White House ahi Washington DC. Yavuze ko intwaro zishingiye ku biringo ari byo Trump ashigikiye aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko ko Ubushinwa bufise uburenganzira bwo guhitamwo icyo bushaka. Umugambwe w'abakomuniste mu Bushinwa washikirije icyifuzo cyo gukuraho ibiringo bibiri biri mu ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu yemerewe gutwara. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cya Leta y'Ubushinwa ku munsi w'Imana. Ibyo biringo mu gihe byokurwaho ubutegetsi bwa Perezida Xi Jinping buzoba butsimbataye na nyaburya abonwa nk'umukuru w'igihugu akomeye Ubushinwa butari bwigere buronka haraheze imyaka itari mike. Abantu barenga 30 nibo bashobora kuba bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe na nyamugigima y'igipimo cya magnitude 7.5 yanyiganyije izinga rya Papouasie Nouvelle Guinée, rimwe mu mazinga ya Pacifique. ni kuri uyu munsi wa kabiri rero mu masaha yo muri ico gihugu ni ibitigiri vya mbere bishikirizwa n'ibimenyesha makuru vyaho abatabara bariko barwana barondera ingene bashika mu bice byo mu misozi byasinzikaye kurusha ibindi abantu amajana 3 bashobora kuba bakomeretse ariko nta makuru atangwa n'ubutegetsi aremeza ivyo bitigiri Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan kuva kuri wa mbere yatanguye urugendo muri Algeria aho yongeye kugendera Afrika akazogendera kandi n'ibindi bihugu bitatu byo kuri uyu mugabane arivyo Mauritania na Senegal hamwe na Mali Perezida wa Turukiya yaherekejwe n'abashikiranganji batari bake bo muri leta yiwe hamwe n'abagwizatunga yavuze ko azoganira n'abategetsi ba Algeria ku migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri cyane cyane mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hamwe no ku bibazo by'akarere bubaye ubugira gatatu Erdogan agendera Algeria avuga yuko muri azovare muri Algeria yerekeza muri Mauritania no muri Mali kuvashikira ubutegetsi mu mwaka w'2023 Erdogan yarakomeje imigenderanire hagati y'igihugu cya Turukiya hamwe n'umugabane wa Afrika aho yongereje ambasade z'igihugu ciwe ndetse n'imihora y'ikompanyi y'indege Turkish Airlines y'icyo gihugu cya Turukiya irongerezwa ku mugabane wa Afrika ari naho tugarukirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com radio yacu voa.com Amakuru yo mu biyaga bigari mu Rwanda President Paul Kagame yarayafunguye inama garuka mwaka yitwa umwiherero ihuza abategetsi bose b'igihugu Inama igomba kwibanda ku iterambere ry'u Rwanda. Eric bagira ubusara duhiye inkuru.
Ikibazo cy'imikoranire idahwitse hagati y'abategetsi idindi z'iterambere ry'igihugu Perezida Kagame yongeye kugitindaho ku nshuro ya 15 ubwo yatangizaga ku mugaragaro umwiherero w'abategetsi bakuru. Muri uyu mwiherero uri kubera mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda yibanda kuri iki kibazo cyagombye kuba kiva mu nzira nta mutegetsi runaka yigeza komozaho, mu bavuga ko bakora n'abatumvikana.
Ba ministri babiri. Mwene minister runaka ndine minister of state bashinzwe infrastructure bashinzwe agriculture bashinzwe bari mu same building bafitabo bayoboye bakorana nabo kuzuza inshingano bafite muri yo department iyo badakoranye iyo batavuganye iyo batuzuzanye iyo nta ugira icyabazundi iyo nta ugira icyahakanyundi cyangwa yemeranyaho nawe ku buryo bivamo kumvikana icyo bakora ubwo ibyo amaherezo bikorwa gute
kuri abategetsi badahuza mu mikoranire bikaba nyirabayaza naho kudateza imbere uko bikwiye abo bategeka Perezida Kagame yabajije niba umwe ku wundi wamuha kwihitiramo uwo yiyumvamo bakorana ubwabyo byatanga igisubizo
wenda hari uvuga uta dushyira ku mirimo baragiye banka umuntu iruhande ntazi yava bankaye undi kandi ntibazi ko atari inshuti yanjye rongera bampundi iyo mureba bagiye nsanga adashoboye ibyo akora byo kuzanya nanjye bampundi sinzi yaturuka atameze neza ariko noneho ndavuze ngo uwagwa wowe wihitiremo uzakungiriza uzakora indi mirimo yindi abantu bashinzwe kugura ati genda utoranya abo ushaka gukorana nabo bashyireho bo wakorana nabo bo mwakuzuzanya uko bikwiye kurusha abo bumva baguhaye utashakaga
ikindi kibazo gikunze kuvugirwa mu matamatama ariko kuri iyi nshuro abateraniye mu mwiherero bagarutseho nka nyirabayaza no kudindiza ibintu niki kimenyane n'ikene wabo mu butegetsi ministre w'ubutwererano ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma madame Louise Mushiki wabo yavuze ko aho bimeze neza mu mahanga ibi babirenze maze Perezida Kagame nawe ati kimenyane n'ikene wabo mu kudindiza imikorere ntaho bitaniye na bwaki yica cyangwa ikadindiza imikurire
mu mahanga aho ibintu bigenda neza hari icyo cya accountability twebwe nibaza ko hagati yacu turabemberezana cyane ntabwo turi
Nigeri kimenyane cyarabishe
nabyo birimo
maze ikimenyane kica nka bwaki nayo yo kimenyereye cyane nacyo nacyo kiragwingiza
ahandi kutuzuza inshingano no kwangiza akazi ka leta bivamo ingaruka zikomeye cyane so
kumenyerana cyane no kimenyane kivandimwe ubucuti iyo byagiye mu mirimo buriya bigwingiza system irwara bwaki buriya niko bimera rwose.
Hari kandi ibindi bibazo birebana n'iterambere rya rubanda nko kubana b'inzererezi mu mihanda, abazonzwe n'imirire mibi, abakirana n'amatungo, abakirwaya amavunja n'ibindi bihora bigaruka kandi buri gihe abategetsi bemeranya kubikemura. Kuri iyi nshuro hongeye kumvikana ukutabwizanya ukuri hagati y'abategetsi. Bwana Bernard Makuza ni perezida wa Sena.
Hari ikintu cyo kutavugisha ukuri mu nzego z'ibanze, biriya bibazo barabibona ariko mu bujya gutanga nka ripoti ugasanga imibare hari uburyo
babeshye ntibavugishije ukuri.
Babeshye
nabirebaga niyo mpamvu
hari ibikorwa bigaragara rwose nk'uko mwabivuze, ariko na ba bandi baba basigaye tuvuge nka Nyakatsi, twese turabizi Nyakatsi yarwanyijwe ku kigero kiri hejuru cyane, ariko hari abantu bahishe basa nk'aho bagumye muri Nyakatsi mu bundi buryo kubera ko babacumbikishirije bakagenda bagacumbikisha mu miryango. Noneho iyo programu uko yaje ifite uburyo abantu bayikurikiranye inzego zose mu gihe runaka byarangira bakigira mu bindi ba abantu bakaguma muri ya Nyakatsi.
Ibisobanuro byatanzwe mu gufungura ku mugaragaro y'umwiherero ku nshuro ya 15 hafi ya byose Perezida Paul Kagame yasoje ijambo riwufungura agaragaza ukutanyurwa. Yasabye ko batuzuza inshingano uko bikwiye byagombye kuba bibagiraho ingaruka.
Ibintu bitagira ingaruka, ibintu byamara imyaka 10 n'ingahe abantu babishinzwe batabikora ntibibagireho ingaruka, aho hari ikibazo. Nige nicyo nashoboye ubwo hari ibindi mwandusha twakongeraho. Ibintu bitagira ingaruka teka ikibazo. Ingaruka zo zirahari kuko impfu cyangwa abana bagwingira cyangwa ikizo ni ingaruka. Ariko nge ndavuga ingaruka z'abashinzwe kubirwanya ndetse hakajyamo na resources ariko ntibikorwa.
Niba kuri inshuro ya 15 abategetsi bakomeza gushimangira ko byinshi mu byo baganiraho byahindutse nk'indirimbo ihora yisubiramo, biragoye kwemeza ko no mu yindi myaka 15 izakurikira bitazakomeza bitya. Birasaba kubitega amaso cyane ko nk'ikimenyane n'ikene wabo mu butegetsi bashyira mu majwi nka kimwe mu byica ibintu bakomeza kubivuga, gusa ariko nta ngamba zitajenjetse bagaragaza zo kubirandura burundu. Umwiherero ku bategetsi bakuru b'igihugu buri mwaka bawufata nk'umwanya mwiza wo kongera kwisuzuma bakareba aho bitagenze neza bafatiye ku cyerekezo u Rwanda ruba rwarihaye. Uyu mwiherero ku nshuro ya 15 uzamara iminsi ine. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nyuma yaho Leta y'u Rwanda ifatiye icyemezo cyuko nta dini cyangwa itorero rigomba gukorera ahantu hadatunganye, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali konyine rukumbi kamaze gufunga insengero 280. Nyamara kandi ubundi iki cyemezo kigomba kujya mu bikorwa ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Asumta Kaboyi arakurikira iyi nkuru.
Kuva mu cyumweru gishize insengero zigera kuri 280 zo mu karere ka Gasabo zirafunze. Abayobozi b'imirenge nibo bafashe iya mbere bagenda basura urusengero ku rundi, ku buryo mu nsengero 560 zasuwe mu karere ka Gasabo 280 zose zamaze gufungwa. Abayobozi b'imirenge bagenda bashyira ibyapa kuri izo nsengero zimenyesha abakristu ko insengero zabo zifunze, bavuga ko zitujuje ibisabwa. Abakristo bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bafungiye aho basengeraga, bemeza ko babuze aho berekeza ku munsi wo ku cyumweru kuko insengero zabo zari zifunzwe. Kuri benshi batanga ubuhamya ko bari baragize amahirwe yo kubona aho basengera abafasha, bakaba bafite impungenge ko kubuzwa gusenga bizatuma basubira inyuma mu gakiza.
Ku munsi w'ejo nyiriwe mu rugo bitewe n'umubabaro kubwo itorero ryanjye ryari ryafunzwe, kandi mu by'ukuri iryo torero ryanjye nariboneyemo byinshi byiza mu buryo bw'umwuka. Nari maje kuva ku ngeso mbi nakoraga kera nyiri mu byaha, nari umusambanyi, nari umujura. Ikigeretse kuri ibyo nibuze Nyabugogo, nabarizwaga Nyabugogo ndi umujura n'ibi bitoki. Ariko uyu munsi wa none urugero ngezeho ni urugero nemerwa n'itorero, nemerwa n'umugore wanjye, mfite abana, kandi ibyo byose mbikesha itorero nabarizwagamo. Natangajwe no kumva ngo itorero ryanjye ryafunzwe. Uyu munsi wa none naba nkubeshye nkubwiye ngo najya muri indi torero.
Ngira n'ikibazo gikomeye, ndavuga nti umugore wanjye nyubaha kuko asenga nkubaha kuko njya mu nzu y'Imana nkumva mbese nkumva ijambo ry'Imana rikanyubaka bigatuma nkunda umugore wanjye. None nagize ikibazo kivuga ngo kimeze gutya, niba itori ifunzwe kandi nkaba narikundaga n'umugore akaba arikunda bizagenda bite ko narindi niyumvamo umugore wanjye akaba narindi yumvamo tugiye kwa pagani kweli? Ejo byatumye nirirwa mu rugo umunsi wo ku cyumweru ntago ubundi byajyaga bibaho. Niyo mpamvu rero gye mu rundi ruhande byarangoye
kwikereza ko bishobora kubagusha niba icyumweru kigera ntimujye gusenga maze ishaka ko mushobora kugwa.
Yes, tugomba kugwa bitewe nuko nese nzajyana ntiyumva.
Umushumba w'itorero rimwe ryafunzwe mu karere ka Gasabo avuga ko kudaterana ngo abakristo bahurire hamwe bihana ibyaha byatangiye kubagiraho ingaruka, kimwe n'abakristo be pasiteri nawe yansabye kutavuga izina rye.
Byatugizeho ingaruka kuko abakristo kugeza uyu munsi baranyanyagiye barataraye nta cyemezo bariho bafata, uyu munsi baraho ntiduterana. Mu byukuri nta muntu urwanya leta kandi ibyo basaba nibyo koko, ariko kubera ko ari byinshi tutabibonera rimwe twifuza ko byibura batufungurira bakatwumva natwe tukabishyiramo imbaraga bakaduha igihe.
Kuba nk'umushumba abakristo bawe batatanye bamwe babuze nk'uko bavuze ati biri baryamye, urumva hari ikibazo gishobora kubasubiza inyuma mu kwemera bari bafite?
Urumva niba babwirizaga indaya ikihana, niba babwirizaga umunyarumujyi akaza akihana, kandi aho hantu yasengeraga akaba yahiyumvagamo. Ikindi ni erega natwe turi mu bantu bafasha leta, tumana fasha leta twabwirizwa indazi kihana, kandi niba hisimo kuza muri urwo rusengero suko ataciye kuzindi nyinshi niho yiyumvaga. Niba rero yarije akavuga ati none se ko tereba nubundi badufungiye shafati nubundi ntaciye ndeba arano wamfashaga agasubira muri bya bya, urumva leta nayo izabigize undi mutwara.
Banyina amatorero basaba leta ko yabaha igihe bakabasha gukusanya ibisabwa ariko badahagarikiye abakristo babo insengero, usibye gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ruvuga ko rutazanihanganira abayobozi b'amatorero bigisha kandi badafite ubushobozi. Profesori Shyaka Anastase uyobora uru rwego ari nayo ifite amatorero n'amadini mu nshingano zayo yaraherutse gutangaza ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe, harimo abagize itorero barwanyira imitungo, harimo abandi bigisha inyigisho zigandisha abaturage ndetse n'abandi bayobya abaturage, aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi umupolisi yarashe mugenzi we aramwica mu gisagara cya Karusi, naho mu ntara ya Gitega komini Bugendana abasirikare babiri bishe bamurashe umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD wo ku mutumba wa Mutoyi. Fidel d'Antoine Sabimana araduhiye inkuru.
Nyuma yaho umupolisi apese Masabire Severino yaha inkumbi mu kurasa mugenzi we apese Ntunzwe na Renova yacira urubanza gukibiriraho na senare nkuru gihuguye gukira intara ya Karusi. Muri urwo rubanza rutarengeje iminota 45 apese Masabire Severino yemeye icyaha imbere ya senare nkuru gihuguye gamiye intara ya Karusi, aho yagiye arahindagura imvugo kucatumye iyi inkumbi. Umwanya umwe yavuze ko yabikoze kubwa kaboregwe, yemera ko yari yahinjira rukanywa bigatuma ashwana n'umukenyezi wiwe. Ahandi naho apese Masabire Severino yabwiye sentare ko yabikoze ariko arivuna abari baje kumutera mu rugi iwe. Umushikiriza manza yamubajije igituma avuga ko yari karivuna n'uwo yivuna, maze avuga ko yari karivuna abari bamuteye mu rugi iwe kandi yari haje gutabara aho basangiye akazi. Uwagirizwa yavuze ko atamenye abari baje kumutera kuko hari mu ijoro, kandi avuga ko yari asanzwe afite ishavu kubera ikibazo yagiranye n'umugore wiwe. Amasura y'umushikiriza manza harimo n'umupfasoni wanyene gushengezwa bavuze ko ibyo bisobanuro bidafashe kuko abapolisi baje gutabara haciye umwanya munini ariko ararasa. Banemeza ko babanje kwivuga bari bo batangura no kumuhanura ko yokwishikana kuko ari bagenzi biwe kandi atakibaza za kugira. Aho ni mu gihe n'umukenyezi wiwe yemeza ko ari mu babaye aba mbere mu kwambaza igipolisi kugira ngo kize gutabara. Umukenyezi wiwe yemeza ko umugabo wiwe yaje yahimbye urwagwa maze bivamo induru zifatiye kudatahurana niko gufata inkoho atangura kurasa amasasu y'urudavage. Umukenyezi wiwe yemeze ko yashoboye kumuca mu ryahumye agahunga aciye mu kigo yiruka aciye mu mirima y'ibigori arayanyaga. Inyuma y'urwo rudavage rw'amasasu igipolisi carihutiye gutabara ariko ntivyoroshe nk'uko bivugwa n'umugwi w'abapolisi baje gutabara ubwa mbere. Nyuma yo kugerageza kumwumvisha ko yokwishikana kandi atacaza kuba niho APC ntunzwe nayo Renova asanzwe ari umukuru mu barinzi ba komiseri w'igipolisi mu ntara ya Karusi yinjira mu nzu. Vyavuye bimuvira mu rupfu kuko yakiriwe n'amasasu menshi ya mugenzi we. Ni nayo masasu yatumye ntunzwe nayo Renova asanda. Amaze kwiyinkumbi Masabire Severino yaciye ati nko hasi arayanyaga nkuko vyemezwa n'igipolisi mu ntara ya Karusi. Mu gatondo kuno wa mbere igipolisi cazindutse kigota amashamba ari ku nkengera z'igisagara ca Karusi kugira ngo gifate uwagirizwa kwiyinkumbi ariko nticashoboye kumutora. Mu masaha ya saa tatu niho APC Masabire Renova bagiye babona yishikana ku biro vy'intara ya Karusi baciye bamushengeza imbere y'umushikiriza manza atatevye kumukorera dosiye no kumushengeza imbere ya sentare mu ntara y'Ikibiriraho. Urubanza yaciriwe nago rwabaye umunyororo wo guherayo. Amakuru twakuye mu bapolisi bahora bakorana na Masabire Severino muri komisari y'igipolisi y'intara ya Karusi bavuga ko Masabire yari yagiye ku munsi w'Imana asavye akaruhuko k'iminsi itanu. Icagiye gutangaza abagenzi we nuko yagiye atwaye inkoho mu buryo butazwi kuko atamupolisi agenda mu karuhuko afise ikigwanisho. Bagenzi we bakibaza ko iyo yari afise iyindi migambi ameze neza harimo no kwiyinkumbi ariko bakibaza kwa nini iyo baragambiriye kugandagura umukenyezi wiwe kuko ariwe yatanguye guhigwa. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bavuga ko amasasu yavuze mu ijoro ryo kuri uwo Imana yatumye bamwe baranduka imitima ariko bagashima ko bamenyeshejwe kugiha ibyabaye. Umupolisi Masabire Renova yagirizwa guhungabanya umutekano no kwica mugenzi we basangiye akazi mu ijoro ryo kuri uno w'Imana aho bahora bakorana. Bavuga ko atakimenyetso na kimwe yahorereka nako ari nkozi y'ikibi. Karusi, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Umurwi ujejwe amatora mu Burundi ufite iminsi 20 kugira ngo ube watunganije neza ibitigiri by'abiyandikishije bagomba kwitaba amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Evariste Nzikobanyanka.
Kwigenekerezo rya 22 kuno kwezi kwa kabiri n'iryo yandikwa ry'abiyandikishije kugira abazitaba amatora ryatangura mu mugwi Seni. Ico gikorwa kiriko kirangurwa hakoreshejwe amamashini nyabwonko. Ni nyuma yaho iyandikwa ku rwego rw'igihugu rirangiriye kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018. Petero Caraveri na yicariye arongo uyu mugwi Seni avuga ingene ico gikorwa cifashe n'imigwi y'abariko barakirangura.
Hari umugwi wa mbere kwita abakurikirana ibitabo dukoresha mu kwandika twita les agents d'archivage. Abo nabo ni 36. Hari abakozi bandika nibo bariko barakora nibo bakora muri ya migwi ine navuga. Abo bose hamwe ni 3,360. Hariho abakozi bakurikirana abo bariko barandika tubita mu gifaransa agents de contrôle et de validation. Abakozi bakurikirana ibiriko birakorwa ko bigenda neza abo nabo igitigiri cabo bose ni 96. Abandi dukoresha ni 124 nabo twita agent d'empaquetage.
Kishasha uno mwaka nuko ico gikorwa kiriko kirangurwa n'abahinga mu vyingurukana bumenyi b'abarundi informaticien mu rurimi rw'igifaransa. Ni mu gihe mu matora yo mu myaka iheze iryo yandikwa ryahora rihabwa amashirahamwe avuye hanze y'igihugu. Uwurongoye umugujejwe amatora ku rwego rw'igihugu agahumuriza abibaza ko hoba ubusuma muri iryo yandikwa.
Vya bitabo birimwo amazina iyo nyandiko yo kubanza kwinjiza ibitabo vyose mu mashini mu rurimi rw'Igifaransa tuvyita pré-saisie des registres. Pré-saisie des registres no kuvuga iki? No kugira ngo amarojistre yose abanze yinjire mu mashini nyabwonko imbere yuko kwandikanye izina bitangura. Bisigura iki? bisigura yuko atarojisre itabanje kwandikwa mu mashini uyizanye itazwi mu buhinga naho kwandika ntacinjira presezi de registre niyikurikira hanyuma tugiye muri yo presezi twatanguranye mashini 1905
naho biruko Petero Caraveri ndayicariye avuga ko ibitabo vy'abandikishije mu biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu bimwe bimwe bitarashikanwe Bujumbura ariko agashimishwa n'intambwe ico gikorwa ciyandikwa cari kigeze ko gushika mu gitondo cuno wa mbere
ibitigiri twaronse duhawe n'aba bahinga badushigikiye vyerekana ko gushika isaha 12 zo mu gitondo uno munsi kwa mbere hamaze kwandikwa abantu 397,337 mu nyumve neza muri iyo 397,337 harimwo abagabo 191,699 n'abakenyezi 198,000 n'aba 435 tuvuga tuti tumaze kwandika abantu bangana ibice 8% kubice tulindiriye kuzoshira muri izo mashini
tubibutse ko abarundi bangana n'5,000,000 n'472 aribo biyandikishije ku gugu gihugu abo nabo nibo bazita amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka hamwe n'amatora y'inzego zitandukanye mu mwaka wa 2020 ico gikorwa ciyandikwa mu mamashini y'umugwiseni kikazorangira kugenekereza rya 13 ukwezi kwa gatatu kuza atagihindutse nk'uko indongozi y'umugwiseni bivuga Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Nshuti zacu ubu noneho radio ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yatanguriye urugendo rwiwe mu bihugu by'Abarabu hagati mu kwezi kwa kabiri muri Misiri yabonanye na mugenzi we Sameh Shukri kugira baganire ku bibazo bihanze ibihugu byabo. Ikibazo nyamukuru baganiriye n'umutekano mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze abagize ibiterabwoba barateye umusigiti mu karere ka Sinai muri Misiri bica abantu barenga 300 kuva ico gihe igisirikare ca Misiri cashimitse cyane ku bikogwa byo kugwanya imigwi y'abagwanyi Tillerson avuga ati
Egypt's been battling this level of extremism
Misiri maze igihe kitari gito ihangana n'ikibazo cy'intagondwa rero turabandanya kwifatanya nabo mu bikorwa byabo byo kugerageza gukemura ico kibazo
yongeye ko yuko bemeranyiye ko bazobandanya gukorana mu ngingo zitandukanye harimo no kugwanya umuhari uharanira leta ya Kiislamu yongeye ko avuga ati
Misiri yamye ari igihugu gifise uruhare rukomeye umugambi wo gusambura umuhari wa leta ya Kiislamu kuva na mbere
Abo bategetsi babiri bongeye baganira ku kibazo cyo gukingira no kugwanira gateka ka muntu harimo n'uruhara rw'amashyirahamwe adaharaniye inyungu za politiki abifisemwo kubijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije ku itariki ya 26 gushika kuri 28 z'ukwezi kwa gatatu kuza Tillerson yavuze ko nk'uko Amerika ibikora ku bihugu byose ku isi irashigikiye amatora akozwe mu buryo bwemewe kandi kumugaragaro aho akavuga mu gihe abanyagihugu bose bahabwa uburenganzira bwo gutora ku rugero rumwe ku kibazo kijanye n'ico Amerika na Misiri barashigikiye umugambi wa ONU werekeye amatora yemewe kandi akozwe mu mutekano muri Libya mu ntumbero yo gushigikira iterambere rirama muri ico gihugu Umushikiranganji Tillerson yongeye ko yuko Amerika yizeye kubandanya gufasha Misiri mu mugambi wayo w'iterambere mu gihe iheruka kunagura amategeko yayo akomakomeye kubijanye n'ubutunzi Tillerson avuga ko Amerika yiyemeje gukorana na Misiri mu buryo bwa hafi cyane mu kugwanya iterabwoba hamwe no gufasha akarere k'ibihugu by'Abarabu gutekana
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda maze rero ndabashimiye cyane rwose byimaze yo mugira umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.